VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 19 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2016. Uyu munsi rero ni umunsi mukuru w'abaserugo, eka umupapa wese ahari ibarutse Kirundo ni umunsi mukuru wiwe. Tuboneho rero akanya ko kubakiza no kuba bifuriza umunsi mukuru mwiza w'abaserugo abapapa nk'uko babivuga mu Gifaransa. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Naho ni cyagiye cyo kubashikiriza ikiganiro gihaye ijambo abanywa ni radio Ijwi ry'Amerika muri sanga utwigoro two kumvikanisha abanyapolitike. Turabandanya ku magenekezo ya 10 na 11 y'ukwezi kwa gatandatu. Umuhuza yagenewe n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri Afurika y'Umuseruko, Benjamin Mkapa, yabonanye n'abanyapolitike hamwe n'abahurikiye mu mashyirahamwe atagira inyungu za politiki batari bake baronse akaryo ko kuja mu mibonano ya mbere yabereye mu gisagara cya Arusha. Umushyira na Mkapa yabonanye kandi n'abatetsi bakurikiranira hafi indyane za politiki ziri mu Burundi. Yongera araja kuyaga umuhuza mu biganiro by'Abarundi Yoweri Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda. Mu kigihe kandi mu Burundi hari amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ariko arinuba umuhuza anavuga ko ashobora kuba yumviriza amabwire. Mbega Abarundi babona gute utwigoro twabahuza mu kumvikanisha Abarundi? Mbega imibonano perezida Mkapa yagize n'unani senarede yoba yarahaye akizero ugonani ko mu nshuro ya kabiri abatetsi mu runani bazotumirwa nk'abaserukira ubwo runani? Mbega leta y'u Burundi abyakiriye gute? Mbega murafise akizero ku nshuro ibiganiro igira kabiri yimirije? Kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abashingantahe batatu. Twatumiye Professeur Deogracias Nahamira nakabayigisha muri kaminuza y'u Burundi, tukaba kandi twatumiye na Pancras Chimpaye akaba ari umuvugizi wa Senared. Twatumiye kandi na Ildefonse Rugema akaba ari mu gihugu cy'Ubwongereza i Londres. Ariko imbere y'uko dutangura, reka twibutse abanywanyi bacu ya nimero ya WhatsApp bashobora kutwandikira ko no kuduha ibyiyumviro byabo. Iyo nimero tuyibutse ni 001 202 4 4 1 9 9 3 ndasubiramo 001 202 4 4 1 9 9 3. Abashyana hamwe se turi kumwe rero Deogracias Nkinahamira, Pancras Chimpaye, Ildefonse Rugema, mwiriwe neza? Muratwumva mwese?
Yego, jenda kumva nabi nawe bari konsapa.
Bon, nibaza ko wowe uri ahantu hatameze neza, ariko nibaza ko icyo kibazo tugikemura. Twe turakumva neza. Reka dutangwe ku muciya ntahe ubwambere na mbere. Pancras Chimpaye, atubwire akizera afise inyuma yaho umuhuza abonaniye n'abategetsi barongoye ubwo runani i Buruseli. Umuciya ntahe Pancras, mwa musa akizera ko ubu mu nshuro igira kabiri ibiganiro bazobatumira nk'urunani Senareda?
Tebu icyizero turagifise, tukaba tugifise kubera ko umuhuza mu matati y'u Burundi yahoze arongoye Tanzania, nyakubahwa Benjamin Mkapa yigoye akagira urugendo akaza mu gihugu cy'u Bubiligi guhura n'abarongoye inama nkuru y'igihugu Senared igira iteka. Ni ukuvuga rero yuko yaba Senared igira iteka ataca rimaze mu nyishu zizotorerwa matati ari mu Burundi, umuhuza ntiyari gufata ku kigoro ngo agende ibirometero birenga 10,000 aje kuraba Senared. Kubona yaraje rero gushika aha i Buruseli mu Bubiligi ni uko yategereye neza yuko Senared ari kirumara mu mugambi wo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Hajya baraca umugani bati karahara mu Ruganda ntibacura. Ni ukuvuga rero yuko Senared itari muri uwo mugambi. Sinibaza yuko hari inyishu irama ishobora kuboneka kungorane ziri mu gihugu cy'u Burundi
ariko hari abavuga ko Senared yari yaserukiwe hariho abatetsi bari muri ugo nani bari mu biganiro vya mbere eka imibonano ya mbere yabere yarusha
nta numaze kubwira yuko yari yaserukiye Senared nta mutegetsi n'umwe wa Senared yari yatumiwe yarusha hariho abakuru b'imigambwe imwe imwe bari bagiye muri ibyo biganiro ariko ntibari bagiye ku izina rya Senared
mukanya muratubwira igituma muvuga ko urunani Senared rukomeye cyane rwose ariko rekana ntangure ijambo mpe n'ijambo de gracias ntahamira atubwiye nabo ukuntu yakitwe twigoro tw'umuhuza yagiye mu biri gikona n'abandi atari yabonanye nabo
yego cyane Frederic afete Ndiye amazina kubwire ko jewe ndi Professor Mutariano si muri Universite Burundi ndi muri Leje twa Calabria ari Universite de la Calabria
okay
donc naka correction ka twena ko bahuje
yakaze
bo icyo nshaka ndakubwire rero ndi yandi niba ari uko ari bindo cyumvikana biboneka abantu donc senareje ikitwe n'abarundi ibaza ko ndiye bose n'abarundi komme ari abarundi baja mu barundi nk'abandi bibaza ko atari abarundi bafite ibara ritandukanye n'iry'abandi barundi donc bivuze bati ibiganiro by'abarundi nabo nyine baba bari hanyuma rero sinarebye kandi urabona n'abarundi n'abandi bavuze ko baba bari kumwe n'abandi hariho n'ikindi gihe nibaza kiri gikuru ni uko inusu y'abari muri senarebye bari bagiye ni arusha urababona bari bariyo kandi bari kuba bari kumwe n'abandi mu Bubiligi bari kumwe na Mukapariya mu Bubiligi donc urumva ibyo byose ni ibintu byerekana yuko ari babandi bamwe hanyuma rero icyo baba bafite bashyikiriza u Burundi gifite intumbero iboneka kandi ishobora gushyikiriza abarundi nibaza ko batorinda kubicijane n'ahandi igikuru ni uko bahita bakabishyikiriza kandi bakabishyikiriza abarundi babumva abarundi barahari kandi barabiteze bagira bati aba ntibafite ibyago kugira bitubwire sinzi rero rero sinamenya ko baba bafite ibyo bakora bakabona ko byiza babikorera hanze baba bashobora kujya kubikora n'i Burundi bakaba bafite n'abarundi bagira bati turanitaba tubafashe nibaza ko hari ikintu bene ibyo byiza kubanza kujya habona icyo rero baba bavuga bati barabonera mukapa ni byiza cyane kandi mukapa kubona n'abarundi yemeye kujya gufasha abarundi bibaza ko ari bisanzwe kandi ari byiza cyane
ego medekade yaba rero bisanzwe reka n'ijambo il defense rugema nawe nyine atubwire ukuntu abona utwigoro turi ko turakorwa il defense rugema
ego murakoze kuduha ijambo utwigoro turi ko turakorwa kugira abarundi bashikire muri ivyo biganiro turindiriye igihe kitari gito ni vyiza turavye kumuhuza Benjamin Mukapa ariko arakora kugira arondere abarundi bose bafise uruhara bashobora kugira ico bavuga muri ivyo biganiro kugira abegeranya bashire hamwe ni vyiza ku ruhande rwiwe ariko ahanini izi ngorane z'u Burundi benshi barabivuga kandi nivyo tubona inyishu y'izo ngorane itegezwa kuva mu barundi bonyene idushobora kuvuga ngo turafise umuhuza tuzomutura ingorane dufise hanyuma azitorera inyishu izo ngorane ni twebwe abarundi dutegereza kuzitorera inyishu izo rero mu kugira bishoboke nuko habishaka haba ugukunda igihugu haba gukunda abanyagihugu bene wacu abanyepolitiki bazoja muri ibyo biganiro bagakora bakorera mu nyungu zo guteza imbere igihugu mu nyungu zo kurondera umutekano w'abarundi batashize imbere inyungu zabo za politique urumva aho rero nibaza yuko
il defense rugema Musa nabavuga ko muri iki gihe hari abantu bafite inyungu za politique canke badashaka gukorera inyungu z'abarundi
ego minizo nivyo tubona kuko iyo ibiganiro bigenda neza kuva kuri Arusha ya mbere nibaza yuko ibi ntitwari gusubira muri ibi biganiro ibi rero byerekana yuko nivyo biganiro nibi bya kabiri bitazoba ari bya kabiri gusa mu gihe cyose tuzoja mu ngorane tuzahava tuzaturaja muri ibyo biganiro urumva rero nico gituma tuvuga tuti abanyepolitike baje imbere bitwa ko baserukira abarundi kugira banywanisha abarundi nuko bo bikora bashize ku ruhande inyungu zabo za politiki bagashira imbere inyungu z'abanyagihugu murabona abarundi batagihugu camavukiro barenga 300,000 ukaraba abari mu mabohe ukaraba abamaze kwicwa bazira ukutumvikana kw'abarundi nibaza yuko tworondera imeze izo nyishu twozitora hanyuma izo biganiro ntituzana nabisubiremo kuko birateye isoni kubona wanashaka turinda kuza turagira ibyo biganiro tubigirira hanze igihugu urabona ingorane nitwe tuzitera hanyuma uko usanga kugira dutori inyishu y'izo ngorane turabarundi twegwe nyene murabona ko bisana bitunanira dushaka kuremeka ingorane zacu abanyamahanga ivyo rero iyo ngendo nibaza yuko twora bingene tuyivamwo tukarondera by'ukuri inyishu irama turondera amahoro arama izo ngorane tuzikureho burundu turabi yuko twosubira kuba ca gihugu barabita igihugu cama
tanubuke professeur de gracias nkina hamira umushana haye defense rwemashikirije kibazo ibibazo bihambaye cyane rwose hari cyo mubivuga ko
yego cyane ndabifite ndabivuga ko kubera nibaza yuko abantu yego hari abantu bapfuye hariho ingorane zabaye bashatse kugira kudeta harabaye n'ibindi mugabo tubanza kuraba icyo by'abantu babashamiranye bati icyo ni ikibazo gikwiye kubanza gushyira ahabona bati none bapfa amategeko yarusha ko atabayakuyeho bapfa wayashatse kwitoza kuma nari umurundi nk'abandi tubanza kumvikana ikintu none waba ati tuba tujya kuko kirondera igiti uviki ikigoranye ni iki urabona njyewe nuko navuze ibyo ubu ndabomberuka biragoranye muri iki gihugu hariho abantu bapfuye bafye imyaka yaheze barapfuye agatari bake kandi biguma bigaruka bigaruka nyuma bigaruka birageze amatora aho niko kuko none kugeza aho ndemera yuko bavuga ati abarundi bitwe dukwiye kwitorera inyishu twebwe nyene tudakeneye kubiba turabijyana hanze mugabo birinda bijya hanze hariho n'abandi bari hanze hari n'abahunga biva kubiri niki wacogoje ubundi ninde washaka ubundi ninde ruviki icyo dukwiye guharira ni iki none rubaye amacakubiri bariyo tutsi banze guharira rubaye iby'uko ari uwitoza cyangwa uwutitoza kandi noneho uwitoza n'uwutitoza niyo tuma tumarana twicana rero nibaza yuko ikintu cya mbere rero gikuru dukwiye kubanza kumenya ni iki mbega duharira kuki dosije niyi ingorane zose niyi icyo ni ikibazo dukwiye kubanza gutomora gusumba cyane
Mushana Pancras Chimpai Mushana Defense Rwema asanuvuga ko abarundi bo bamenyereye iyo nzira ibiganiro akaba ariyo ibashikana ku butegetsi aravuga ko n'ivyo biganiro bishobora kuba atari bya nyuma mu bivuga ko iki Mushana Chimpai
Mushana Defense Civil yavuze ku biganiro abantu babijemo ariko bararondera ubutegetsi kujya ku butegetsi ibiganiro biba iyo abantu habaye ingorane iyo bashamiranye
sinzi ko mwumvise mushana Chimpai tuvuze ko yavuze ko ibyo biganiro bishobora kuba atari bya nyuma kuko abarundi basa n'abamenyereye ibiganiro
oya ibiganiro ingorane yuko bibo bya nyuma cyangwa ibya mbere mu bisanzwe mu ntwaro ya demokrasi ibiganiro bya maho iyo ari intwari idatwaza umukazo hamaho ibiganiro iminsi yose na hose no mu rugo iwawe hariho ibiganiro mu rugo kwa nyina Hamira haraba ibiganiro mu rugo kwa Idefonse haraba ibiganiro ibiganiro rero yagomba kuba ari ingendo iranga abanyapolitiki uyu munsi uti ejo harabaye amasezerano uyu munsi bazuyarenga ko bariko barayarenga ko ati nayo mbega bagiye kuzogira ntibazosubira kuyarenga ku ikosa ryahabaye ahanini no uvuga cyane nuko ibiganiro byarabaye amasezerano yarusha aranzi Burundi ingorane yahabaye kandi Petero Nkurunziza ari yarateguye nuko abari bajejwe gucungira ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano hageze igihe kubera ko yari afise umugambi wo kuzoyarenga arabirukana. Muribuka ingene yayirukanye abaserukira Nations Unies bashika batatu niba atari bane. Muribuka ingene yavuze ati Nations Unies ni igihe n'igikenewe muri iki gihugu. Bijya byose kwari kugira bati ntihazihagire icyabona. Nicyo gituma umunsi muri Senegal tuvuga yuko amasezerano azoshyirwa ku gikumu aho butaha ibyo bundi. No kugira ayarusha yubahirizwe tugomba kugira umugwi ujejwe kubahiriza amasezerano uzogomba kumara imyaka 10. No kuvuga umukuru y'ugatoga imyaka 5 bagatora n'undi rya kabiri abo bantu bakiringa kugira bacungire yuko amasezerano ari karashyirwa mu ngiro kuko nico cyabuze kuko nico Petero Nkurunziza ari yateguye. Aha asinore ka kuvuga kubyo umushinga nta nkirahamira haje kuvuga
usozere
ariko ninda gatoyi ntabahari ariko aranegura abakorera hanze kujya gukorera hanze hajya abarundi 300,000 barinze bahunga kuvuga ko ataki bagitumye bahunga abanyapolitike bahunze gusika bose nari gikorera hanze su kuvuga ko atagituma kiba gitumye bahunga umushinga nta nkirahamira wavuze ko atari wihenzwe ni professori Burundi mugamba ntari professori Burundi ari professori mu Butaliyani
ariko ni professori ntacho
kwa bizi arazi gituma umuntu ahunga ni gituma ahunguka naje arahunguka. Ikindi yaravuze ati amasezerano y'Arusha nta wayarenza ko tawa yakoze ko nagomba ndamwibutse yuko mu ngingo y'indwi agace ka gatatu amasezerano y'Arusha avuga neza yuko atamurundi ashobora gutwara Burundi ibiringo birenze bibiri y'imyaka 5 iyo ngingo rero
izo ngingo ntituzigaruka ko hariho ingingo nyinshi n'abazanditse nabo nyene baravuga ko bari bafise ukuntu bazanditse bidatomoye birerekana ko hariho izindi nyungu zari nyuma y'ivyo ariko reka tuhijambo Idefonse Rugema umushyana naye kimpara avuze ko ho bahakwiye nk'umuntu yotorwa yoshigikira eka yogenduza amasezerano yose azoba yumvikanishijwe akamanya kiringo cy'imyaka 10 ico cyumviro murabona co torera umuti izo ngorane z'abarundi bama mu biganiro mukanya gato cyane turafite abanywanyi baturengere
egome ivyo kubivuga biroroshye ariko kubishyira mu ngiro murazi ko ari ikintu cama kigoye ibyo umuntu aravye ingene ayo masezerano y'Arusha atakurikijwe biraboneka by'ukuri koko ko hari hakenewe umugwi canke ugwego witorewe n'abarundi ruvuga ati reka twebwe duhagararire ikurikizwa ry'amasezerano y'Arusha. Ego urumva bagiye mu masezerano y'Arusha ya mbere ni nabo benshi bazoserukana muri Arusha ya kabiri uravye amazina y'abazojayo aho rero nibaza yuko ico twobahanura nuko boraba ikitagenze neza ubwa mbere muri Arusha ya mbere hanyuma bakikosora bakavuga ati ibi bintu byagenze nabi kubera ibi nibi reka rero tubishire tubikosore tubishyire mu ngiro hama turabe ningene ayo masezerano yokingirwa ntazosubire kurengwa. Ikintu rero ngaha icyo nashaka kunyarutsa ngaha nuko ari ku ruhande rwa leta barafise ikintu bokora kugira ayo masezerano yarushaje aje mu ngiro. Icya mbere na mbere cyo nuko murabona impari zihari zizabaseruka muri ibyo biganiro nuko hariho ibintu bisa n'ikumigwa ugasanga leta ivuga ati aba ntitubashaka haba mu ruhande rwa no vuga yuko arabagwanya leta canke arabagwanya manda ya gatatu nabo ugasanga nabo nyene bari mu ntibumvikana kugira bagire urunani rw'abaserukira abarundi muri ayo masezerano y'Arusha ugasanga ni navyo bitera n'ingorane mu gihe abarundi babona bati kuko ico bibaza baribaza bati mbega abarundi turi hanze twataye guca amavukiro abantu tubona bashobora kuvuga batuvugira kugira tuzosubire mu gihugu cacu vuba ni bande Ego turumva yuko hariyo senaride irimwo imigambwe myinshi, ariko turumva yuko hariho n'indi migwi itari mike, harimo n'imigwi gwana ugasanga niyo migwi n'imigwi myinshi muri ico gihe.
Ariko igihambaye defense nuko
barundi nibihumuriza abarundi kuko ijambo litabaye rimwe, ibyo bituma abarundi badatunganirwa na gato.
Kandi ikintu gihambaye kuserukira abarundi bari hanze gusa no guserukira abarundi bose muri rusange, sibyo?
Nibyo tuvuga. Aha ico nshatse kuvuga, sinshatse kuvuga ngo abarundi bari hanze gusa, sinshatse kuvuga hari abarundi bagore hagati mu gihugu, eka naba abarundi bose mu ncamake. Kuko iyo uvuze uti burya mu Burundi dukuye kwiga kubana nk'abavukanyi, kuko n'ahandi ho bizotugora. Kuko iyo uri mu Burundi mwene wanyu aronsa amahoro, nawe nubishire mu kuyaronsa. Muga mu gihe mu Burundi mwene wanyu atafise amahoro, nturirimba amahoro ko ntayo ufise. Kuko turazi yuko muri iki gihe hari abarundi bari hagati mu gihugu baririmba yuko bafise amahoro, abandi nabo bagore hanze y'igihugu. Ibyo rero nibyo tushaka kuvuga tuti abarundi nibabone yuko bavukana udafise amahoro ari hanze y'igihugu, uri hagati mu gihugu atoyaririmba kuko mwene wabo agoriwe hanze. Nashaka kuvuga
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise munyanyu iradiyo Ijwi rya Amerika. Didas muriwe neza, muratwumva? Didas
yego, ndabumva.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Turiko tuvuga cyane cyane ku twigoro tw'amahoro, turiko dukorwa n'umuhuza, ariko ararumviriza abarundi bose bafise ibyo bashikiriza ku byerekeye uko nta mahoro yugaruka mu Burundi. Duga ku ijambo akanya gatoya.
Yego, ndivuze cyane nagaraga na kiperere kuri sinarege.
Duga ku ijambo. Duga ku ijambo, turakumva.
Nashaka bwana kimiru muuta cyane cyane kuko yagiyaga agagawe anabajya bose gata agatita de muri Arusha rero mugabo bizore tege sinare tu muuta ni ni ato mere tawe tumira asinare tene wado tumira mugabo no 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 bugi tumare tya bugi yuko agaba abuga ni muuta buta mugabo atatangi gige gaba itome wado itumira niko mugabo ni mifuga yuko no mu sinare tene nayo batumira umugambo umwe wowe wacyari yumba agacha batuma abantu nka batawe cyangwa batandatu bakurikira kugira ngo bigende neza agabanye n'umwanya icyo biganiye.
Urakoze Didas, reka duhe
ama igira kabiri
nyarutsa.
Yego, akibwira wo muri leta y'Urundi ndabinyi yene ikaye natinarede duko ikaye natinarede na ano mutozo kibata wato kubera ubu muri bavuga iko ari nk'imise nyibi kimije nyibi gut rabeme rikiringo nabandi batakeme ndumba ti agenda kuyaga na rabeme rikiringo ndumbe ti mugaba batagize aho gose
yego me
ndumba nite gutubara shaka yuko ito dakoreka yacu ibyo boye kanazi ifuza zeje to cyangwa gihugu yuko byoba ikariganyo hagati ya leta y'Uburundi asinarete gusa kuko sinarete.
Urakoze Didas, ndabona urafata umwanya muremure cyane rwose. Urakoze Didas, reka duhe ijambo professeur Deogasias Nkinahamiragire cavuze ku byo Didas ashikirije acavuga cyane cavuze ku byashikirijwe na Pancras mu kanya gato cyane rwose.
Yego, bitoye cyane uko nagerengira mbaga nshikahandu ndashaka kumvikana. Halo, nagenda ya hari ikintu fundamentale dongo yambaye kusumba ibindi nakwiye ko byose byo ku isi bigendera ku kintu bita constitution, byiza bashimiye ibihugu byose nibyo bigendera ko nta gihugu na kimwe ku isi kigomba kwiyemera ku masezerano ya arayemera kandi bakayashyira no muri constitution bagashyira mu bwigenge. Rero ngo kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo amasezerano yamuhuza constitution ikamwemera none tuyitanamo constitution, tuyitanamo amasezerano, tuyitanamo nicyo gituma nagomba guha icyo kibazo ngira ngo tutobanaje kugiharira cyane kuko kandi noneho nawe byo abandi byose abantu bica abandi iyo tumara agira kudeta nibaza ko ibyo bintu barashobora kubirondera ibi rero turiko turavuga by'ibiganiro iyo bisabwa kare yari gushobora gutakara igihe bavuga ko ariko aritoza bakavuga ati ibiganiro mugabo nawe kuvuga ku bimutse bigero mu biganiro kandi ntibishoboka nicyo gituma nibaza rero ko ubu ikintu gikuru abarundi banza kumvikana nuko ubu bwicanyi tumaze n'imyaka myinshi cyane nta n'umwe ariho ashobora kuvuga yuko itamukishije abarundi bose bararushye nicyo gituma dukwiye kugira ngo twumvikane turaba abarundi bose ata n'umwe avuyemo kuko ndavuga ngo jyewe ndakomeye hari abavuga ngo ndaserukiye abandi yego data wanjye bizutse abandi abonye arazize ijambo irumvikana hariho abarundi bose ariko barabazirwa icyo biyumvira kuri barisoma dushikiza amagiye kugaruka niyo rero nibaza ko hazava umuti gusubira
turafite ubundi munywanyi muri radiyo Ijwi ry'Amerika Gerard mwiriwe neza Gerard muratwumva nibaza ko Gerard afite ingorane radiyo yiwe iri kuyivuga cyane rwose mushiga ntahe Idefonse Rugema ku bintu byashikirijwe mu kanya na Didas mu bivuga ko iki mwebwe akanya gato
gome turumva yuko bashima intambwe mukapfa ariko arashaka kugira yumvikanisha abarundi ibyo ni byiza ariko ikintu dusubira ko ni bya bindi ni ukugira abarundi turaba ingene twebwe nyine twotorinyisha ukungurane zacu ego naho hariho umufasha akagira ica afashije ni byiza ariko icyo nugaruka ko numvise ku mushinga nahe nyinamira ashikirije ngaha nuko avuze ati abarundi bararushe ati imyaka ibaye myinshi ibyo nibyo turabona yuko izi ngorane ziri mu Burundi atari ingorane zadukanywe na manda ya gatatu gusa hariho ikintu kiboneka yuko hari ingorane zashinze imizi mu Barundi kuva turonse independence urumva rero muri ibyo biganiro si ibiganiro gusa byo kuharira manda ya gatatu ibiganiro byo kwaraba ingene ba intwaro igabugwa ni n'ukuraba cyane cyane igituma abarundi twamata ariko turajyana icyo kintu tukacicarira ngahansubire ndayivuge si ikintu twoza namwe umunyamahanga ngo abari watwigisha imwe dutoye inyishyu y'izo ngorane twebwe abarundi nitwe tuzi ingorane zacu nitwe tuzitera twari dutegereza gufata tukubahukana tukicara hamwe tukavuga tuti reka turabe igituma twama turiko turajyana urumva aha rero icyo nshatse kuvuga ni uko ingorane twama tugira mu Burundi twama tugenda turafukafuka hakaba ingorane tukazisimba tugatandukanya izindi gucyo gucyo ugacusanga bituma ingorane tutarondera umuzi wazo kugira turabe by'ukuri ngene twozivamo aha rero ku by'umushinga nayo ntamira yaravuze ati abarundi bararushe kandi imyaka ibaye myinshi icyo kintu turagihuye ko nibaza rero yuko ibyo biganiro byarusha batoraba ingorane tugeze ko ubu ahubwo boraba ingorane iyo zagiye zirava ibyo rero biva novuga yuko bishobora kuba biva ku ntwaro zitagiye ziratunganiriza abanyagihugu nk'uko bishoboka kuko abarundi bamwe bati igihugu cyabo kubera ingorane zihari abandi bakicwa ibyo bintu niko byamye bigenda ibyo rero nibyo dukwiye kwicarira kugira turabe yuko ingorane zohera by'ukuri
mushyira na Pankrasi ndaguha akanya imbere y'uko duha ijambo Desire aturindiriye nashaka ndababaze niba icyo cyumviro gishikirijwe na Defense cy'uko abarundi ahubwo bakwiye kwicarana bakavugana ukuri bakaraba ibintu byatumye aguma baryana ntibaje ku bibazo gutora inyishu zitajanye n'ibibazo icyo kintu muri ko muracicarira muri Senareda
yiga nuko ngira ngo kenshi turiko turavuga amasezerano y'Arusha usanga hariho benshi batazi birimo kuko abarundi bamaze imyaka ibiri y'Arusha baravuganya kari ku mutima baravuganye imboni imvano ya matarati y'injyana z'amaziza mu Burundi hajya muri ajya masezerano harimo protokole zine protokole ya mbere ivuga imboni imvano y'injyana zo mu Burundi mu gifaransa ni la nature du conflit burundais ibyo byose uyu mushinga ntari karibaza inyishu zose zirimo igituma abarundi bajyana suku singorane z'ubwoko ni ngorane za politike ahanini zifatiye kugukumirana uyu munsi uyu mugira gukumirana wari uharejo uyu munsi wo mugira n'ubu niwo uzingamitse igihugu ubutegetsi bubi nibwo buzingamitse igihugu nibwo gutera injyane mu gihugu uyu munsi uraje ayo masezerano byanditsemwo uyu munsi usanga byose Petero Nkurunziza yabigwije n'ubusa ahambere mbonero nakajyaho kwishura umushinga ntaye hinahamira avuga ati igikuru s'amasezerano gikuru nibwirizwa shingiro igikuru muri byo byose n'ubuzima bw'umuntu iyo manda ya gatatu naho Petero Nkurunziza yoba yarayifitiye uruhusha iyo manda ya gatatu imaziki ihitanye abarundi igihumbi barenga igihumbi iyo manda ya gatatu imaziki itungitse abarundi barenga ibihumbi 300 mu buhungiro iyo manda imaziki irungitse mu gasho abarundi barenga ibihumbi 600 iyo manda ya gatatu imaziki hageze aho abapolisi barasa abanyeshuri nk'ibyo twabonye muri Soweto nukuvuga rero yuko ngaha ni ikintu cyo gutora ineza umutegetsi adashimbira ineza
icyo kibazo musha nahe
yakwapfuye abantu igihumbi atacu
cimpaye icyo kibazo turakirira kuko ndahakaryo abashana turi kumwe kugira ngo barabe ko cishura ariko reka duhe ijambo undi munyu wa radio ijwi rya Amerika turi kumwe ngaha Desire
ndabumva
murafite ikibazo murafite cyumviro munyarutse cyane rwose
yego je nagomba kuvuga kubyerekeye abo baje mu biganiro byarusha yego naho baragenda nyene bahagenda kuganira muga barabona intandaro ya byose y'ivyatumye biba mu Burundi yuko bavuga yuko irya manda ya gatatu ariyo batemera noneho nk'ubunya ko tubona bamwe bamwe bose baguma badadaje ahubwo nibakora ikintu nyene gishoboka kugira abarundi baronka amahoro twe turonke nyene agahengwe nahandi ho bose bagiye badadaje Jesse mbona ukuntu byogenda hanyuma ikindi naco bari ko baravuga iby'amasezerano y'Arusha nka twebwe abarundi no beshi nk'ubu unyu wogenda akabaza abarundi beshi borazi ko batacye no kwishyura ndetse n'abacye no kwishyura ntibaba biza amateko bose nk'ubu unyu womubaza wababaza amasezerano y'Arusha ikintu kirimwo nta na kimwe bazi nta na kimwe tuba tuzi niyo mpamvu rero bagerageza bakaza baravuga ibintu abarundi bashobora kumenya bagatahura iyo Burundi buriko buraja niyo buriko burava kuko n'andi bagumye bavanga izo masezerano y'Arusha ngo ubwizwa shingiro Burundi nawe abwira nja gutora ubwizwa shingiro agenda avuga ngo ntora yego canke oya ntabazi ngo handitse miki niyo mpamvu rero mbona n'ubundi mu Burundi bikiri kure nk'ukwezi
urakoze Desire mu kanya gatoya cyane rwose idefense mwishuri ico kibazo amasegonda 30
ego murakoze mugaye imbere yuko ndakishura reka mbanze ni ishure Pancras kuko ari amajambo yavuze ahambaye ngaha ajanye ni nuko wewe ibyo bintu byo gutorera inyishu turavye umuzi gutora inyishu y'ingorane turimo turavye umuzi wazo avuga ati ibyo bintu byarakozwe biranditswe muri masezerano y'Arusha asa n'uvuga yuko icyo kibazo atakiriho ariko nibaza ko yihenze cyane kuko ibyo bintu yaba ariko bimeze ntituba tugezaho turi bu ico no washaka no mubwira kandi kiboneka nuko kiboneka ku makosa yaba yarakozwe muri Arusha ya mbere nuko abarundi bagiye gusezerana muri Arusha ya mbere bagiye ari abarundi bicemo imigwi y'abahutu n'abatutsi hagiye gusezerana habaye amasezerano y'abahutu n'abatutsi ibyo bintu nibaza yuko ariko sa byabaye rinini kandi turaba ingene turivamwo uno munsi ibyo bintu zigushira ubwoko imbere tukabivamwo kuko ibyo bintu byo kuvuga ngo
muri ko muvuga ko yabaye amasezerano yo
gukura amakota muri mu nzego za leta basangwa
idefense idefense muri ko
6600
muri ko muvuga ko yamasezerano yamasezerano yo gukumirana rifatiye ku bwoko yamasezerano yikumirana rifatiye ku bwoko yamasezerano yikumirana rifatiye ku bwoko
ego me nibyo ni uyatije ngo nizikumirana mugabe iyo kumirana nti nturibona cyo kimwe kuko n'iryo kumirana ririho ni nabyo nshaka kubaza muri senarede nk'ubu ico bagize kugira iryo kumigwa ryamoko rihave iba bakuriki turazi neza yuko no munsi abatwabirigo barasemerera bavuga ati mwebwe muri ko muraduhenda mwibwirizwa nshingiro twegwa abatwa nturimo abaganwa abirigo barasemerera ati twegwe twarakumiriwe ibyo bintu ni ibintu biboneka mu gihe rero amasezerano ariko arakogwa bashingiye ku moko y'u Burundi niba yavuge bose bavuga ati abahutu bari ngaha abatutsi bari ngaha abatwa bari ngaha abagano bari ngaha mugabo murazi neza yuko no munsi ibyo bintu atari ko bimeze iki ni kintu no bandaniriza ko no canishura umutumire nuko avuze ati abanyagihugu ibyo bintu byanditswe muri mu masezerano ya Arusha ntabyo tuzi ibyo bintu nivyo ibyo bintu usanga abanyepolitike bandika ibintu bakabyandika muri ibyo bifaransa byabo ugasanga abanyagihugu ntibazi ikintu na kimwe muri ibyo ugatusanga n'abanyagihugu nta kintu gikogwa kugira bafate bati reka dusigurire abarundi ibintu biri mu masezerano y'Arusha kugira abarundi abanyagihugu bumve by'ukuri ibintu biri muri amasezerano
yawe ndabona kanya kandi kwa tujana bashiga ntari turi kumwe ndabasabe mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose muzaba mukoze Professeur de Gracias nkinahamira mu ishuri namwe gatoyi cyane rwose kuheje gushikirizwa amasogo na 30
nari kiende n'ukuri umuntu akwiye gufatira ko kandi agaca aji agerageza kucama nyuma yacibutse nuko Arusha ya mbere uretse by'uko nk'uko avuze byari bintu by'amacakubiri paradigma kuko barashyizemo n'abapurusandaje n'ibibanza babuza guha abatutsi ibibanza bibuza guha abahutu barashyiramo n'ibindi mugabo hari ikintu nibaza gikomeye ni uko ayo masezerano ya Arusha yarabaye kandi barayasinye kandi bafashe umwanya muremure ariko ikintu kindi gikuru ni uko bayazanye muri parlema y'u Burundi parlema ya partenariya yarimwo bari babyumvikanye bagira ko bariga ayo makoro yose barayashyiramo muri constitution yari en préparation iyo constitution yagiyemo les accords d'Arusha baca barayiha abanyagihugu referendumu baraja kuyitora urumva akorda Arusha ntiyo gira kuba akorda Arusha ukwazo ngo zongere habe constitution ukwazo kandi zirimo akorda Arusha ibyo nama nshaka kugira ngo abantu bumve ndagiye kugira kimwe kigendera ku makoro kigendera kuri constitution nacyo gituma bafashe akoro bakazishyira muri constitution ubu rero aho tugeze ubu navuze ko turushe turakwiriye gushika ku kintu twumvikanye kiboneka kuko twese barundi dushatse nta n'umwe atabona ingorane ihari nta n'umwe atayibona
igihembaye no kuvuga no kuri rero
ugitse bujumbura urashobora kubona mu gihugu usanga hariho azi bujumbura zifite hari n'amakaritsiye ushobora kuvuga ko ari karitsiye tekinike akamara amazi nibaza rero ko dushobora kugira ikintu tugira tukareka kubikirana kuko ndakubwiye aho tudaheruka kuvuga no kuri nuko ni ikintu ukagira amakuru
kuvuga no kuri bakabona ko kuvangura bavanguye hisunzwe amoko ari ibintu bisubiza igihugu inyuma reka duhe ijambo umunywanyi wa radio Ijwi ry'Amerika Habyarimana Habyarimana muri be neza murakomeye murafite icyumviro murafite ikibazo munyarutse yego duga ku ijambo
ndwaye kamera mbe mari gushimira muhuta Benjamin Mukapa bona bagite hugeze no musare kara yagerageje guhuza abarundi kugira tabe ko twoshaka ku ntambwe yukuri halo
duga ku ijambo turakumva
hanyuma rero turi ko turaraba twibwa abanyagihugu intambwe igezwe ko no munsi nta muco uko turigera tubona ariko rero twari twagomba gusaba abategetsi ko tubona abari bagiye iyarusha ubwa mbere n'uwari bo bagiye bakaba bagiharira ko yuko hari ibintu byinyegeje biri nyuma ya korda Arusha bagize ubwa mbere ariko batagomba gushyira habona none ni ukuvuga bose yuko bari bagiye hari ibintu banyegezanije atamategeko bari badari mwana bataza amategeko ngo bayahinyanywe none ubwo ico tubona ke twoshigwe imbere n'igi kwamwe ho bavuga leta yuko leta ishobora kuvuga ko adashobora kwishyira hamwe nabo bantu bagumye kugira kudeta bopfuma bemera abagapfa ko ibiganiro bigumye bitera bikwega amaguru kandi uko abanyagihugu ariko baramererwa nabi turiko turamererwa nabi iminsi iriko iragera none ibiganiro bizoshika mu kigushika ryara abanyagihugu bazaba bageze bageze uno munsi nta kintu abanyagihugu ariko barizera tuguma tumeze kwa kundi abapfa baguma bapfa abasonza baguma bapfa ibintu biguma byiyongera nta kintu tubona kiyomure kiriko kiraboneka abanyeshuri ariko barafungwa ubageze ku ntara zitandatu z'abanyeshuri zifungwa zageza yuko zonona ifoto y'umunyagihugu none nk'ibyo byose muri yakorodarushi yarusha bari bakwiye kukivugana gico gigani icyo kintu bakavuga icyo bivako ugeze uno munsi kuko nibyumvikane ngene igihugu cy'u Burundi cyaba kirimo amahoro bavuga ko kirimo amahoro mugabo abanyeshuri babanzaga bafatwa bazira ubusa batazi ikintu biriko birapfaga ibyo byose hari ikintu gikenewe guharirirwaho cyane bazi icyo bashinzwe ko mugabo ntihagire ibiganiro bazosubira kuza barazana yuko mu minsi iri imbere hazosubira kubyuka izindi ngorane bakajya yakorodarushi bagira yakorodarushi ibyo bintu byimegajemo bakabishyira ahabona
urakoze Habyarimana reka duhe ijambo umushyira ntahe Pancras Chimpaye aheruka kubona n'umuhuza tubwire turumva ko abarundi bakeneye cyane rwose ko ibyo biganiro vyoba eka bakayaga no kuri yari isango barabahaye ibiganiro umuntu bizotangura harya bizosubira gutangura harya umushyira ntahe Pancras
ibyo kwanza ku kibazo cy'umuhuza reka mbaze garuke gatoyi kukiwazo cha hili defonsi na Desire
uranyaruta wakanya kariko kagenda uduhani minuta minuongine
nga ndaro ingi ane jiri kuziramu jihugu mikiringo chaga tatu cha Petro Nkurunziza hili defonsi ya buze nkabyo nyeni nicho bituma murizo vigani hilo agomba kugani hila awashigiche Petro Nkurunziza nicho kiringo chiwe nabagwanya Petro Nkurunziza nico kiringo yihagiye ku nguvu anje mvuga yuko amasezerano y'Arusha wuguruye ibwirizwa nshingiro ugiye mu maviza ijambo rya mbere yanditse ni Villa Cordarusha ndushobora rero kuyadeha amasezerano y'Arusha ngo yashire ku ruhande usoma ibwirizwa nshingiro ubanza kuzingurura ayo masezerano yarusha kira noneho ndabivuge ndabisubire uko biri kose nta butegetsi nabumwe bushobora kwemera ko hapfa abarundi barenga igihumbi ngo uvuge ngo n'ubutegetsi Petero Nkurunziza uretse ibyo by'amategeko yagomba guca atanga imihoho ubutegetsi bwiwe buzanye ntureka mu gihugu haje intambara abosimwe bagasubirana
Pancras ivyo si ibintu bivugwa n'abanyagihugu ni ibintu bivugwa n'umunyapolitika umwe
ibintu bivugwa n'umunyapolitika umwe
ivyo bitabo ubutegetsi mu demokrasi bitangwa n'abanyagihugu
ngaho muri Amerika ntumwabonye umuntu yarayasasisa inganda akirica abantu bashika 53 yuko igihugu cyose cahagaze isi yose ikabivuga twebwe iwacu hamaze gupfa abarundi barenga igihumbi wumva ibyo bintu hari ibintu bisanzwe wumva abantu bicwa ko baziramo icyo gihugu batagomba guca bafata iya mbere kugira ngo bavuge bati mbega umuti wohagarika aka kabi kabishe n'uwuhe uyu munsi Petero Nkurunziza ntibagomba kuza bajya kumurondera mu kibitoki ngozi bamubwira bati nyabuna ngwino uganire niwe yagomba kumva yuko Burundi yitwa kwa jejwe buri mu Mariano mu maganya akavuga ati mbega inyishi yoba iyihe inyishi yoba yukumva ku butegetsi kugira ngo abarundi bake gupfa
Pancras muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'iterabwoba n'ikibazo cyamirizwa ku isi hose umuntu wese akoze ibitero by'iterabwoba muravuze ibitero byabaye muri Amerika n'umuntu cyayamirizwa n'isi hose eka iterabwoba aho riri hose abantu bose aho bari hose bakwiye kugiyamiriza reka duhe ijambo kandi umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika turi kumwe ngaha Elia Zari mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
turafite icyumviro kimara umwanya muto cyane
urakoze nyarutsa
harimo umutumire umwe atubabarire muri abo batumire wahejeje kuvuga mu guterera icyumviro cyacu twashaka kumwibutsa ko yoza arakoresha imvugo zubaka
uyo ninde
kugira ngo bifashe abarundi ni Pancrase Mpaye ageje kuvuga kandi yibuke yuko nye n'icyubahiro umukuru w'igihugu boza baragerageza bakavuga ko ari son excellence cyangwa ari president hanyuma rero icyumviro cyanjye nagomba kuvuga bibuke yuko muri kahise baja kugira amasezerano y'Arusha abo banyepolitike nyene barimo kandi basizeho ikintu cyitwa JDC na JST ariko abatwa bakabibagira nimba barabasizeho yabaye JCOM urumva rero amasezerano yagenze kutariko igisigaye ari cyo cyanyuma bibuke yuko igihugu bavuga ko kiri mu maganya n'amarira ari mu banyepolitike bagize uruhara rukomeye cyane rwo gufata abantu bakabahingira mu ibarabara bakica abasirikare n'abapolisi icyo rero ntakibagire ko mu bantu ba mbere bakwegeye ikigihugu amaganya n'amarira arimwo kandi ubutungane buzotaba bugakora murakoze
Elia Zari reka tu sabe abatumire turi kumwe baduhe nk'amasogonda 10-10 kuri ico cyumviro gishikirijwe na Elia Zari dutanguriye kuri Pancras akanya gatoyi cyane gose amasogonda 10
oyaje abandi siye burane kibazo cyabajije jewe hajya kugira ngo umuntu aramutswe igihugu yitwe n'icyubahiro icyo cyubahiro cyoba hehe hari kwapfa abarundi barenga igihumbi icyo cyubahiro cyoba hehe hari abarundi barara rubunda icyo cyubahiro cyoba hehe hariho abari mu gusho icyo cyubahiro cyoba hehe hariho ibiziga n'amaforce commune atogwa hijya no hino hajya ngani wa gwagasore ubutegetsi nyabwo no ubutegetsi bwuzuriza bose ubutegetsi nyabwo no ubutegetsi buhumuriza bose ubutegetsi nyabwo no ubutegetsi bwirinda kuzana impunzi ubutegetsi nyabwo no ubutegetsi bwirinda gusesa amaraso
yego me reka duhe ijambo
ntunga kuko ibaze abajejewe ati iriko biraba byatiwe na manifestation z'abantu bagiye mu ibarabara mbega Eliezari ndamwibutse yuko Petero Nkurunziza atagize manifestation gusa hagize naho ajya mu ishamba agafata inkoho ajya gufata inkoho kubera yuko hari ubutegetsi bubi iyo ufise ubutegetsi bubi si manifestation gusa bagira n'inkoho barazifata Petero Nkurunziza yarazifashe nicyo gitumye
muri cyangwa ndabona akanya katujyanye mu cyane Pancras reka duhe ijambo Professor Deogracias nkinamira kuri ico cyumviro nyine cyashikirijwe na Elia Zari amasegonda 10 uzo bukoze unyarutse cyane gose
nako mbanshire kwibutsa nanje yuko iyo turiko turavugana turaje kumenya ko turabantu bisomeye bashina nawe bisomeye turavuga amajambo yubaka kuko niba dushakira ibiganiro nditwo tangura gusambura n'ibyo biganiro bitaraba tuba turiko turakora nabi cyane njyewe numvise Pancras ariko baravuga sinzi ngirango yavuze yuko ngo habaye kudeta muri Etazini mugabo yaciye avuga ngo hapfuye abantu 49 ngo bitangura kuvuga ku isi yose n'abapfuye ngaha barapfuye ngira ngo niba yari Bujumbura cyangwa atari Bujumbura yayibonye kandi bise abantu arabazi abirenga ko abizi none ivyo turiko turavuga ndetse rero turagira ngo duhane amajambo mugabo ndasabye ko twokubaha cyane cyane tukubaha
reka duhe n'ijambo ndekane n'ijambo Idefonse Rugema Rugema kuri ico cyumviro nyene cha Elia Zari
ushana ego me izashikirize ego turazumvise izashikirije byuko twokoresha urupfaso ndi mu kuvuga bakuru bihugu byo nibyiza nta ubyanze ariko ico no vuga ngaha reka mvuge mu ncamake ikintu twahanura abo bashaka kuja mu biganiro abari muri leta nabo bari muri opposition twebwe tuvuga tuti ibintu byishye igihugu muri iki gihe n'ukudahana ikindi naco twovuga nuko hariho ikintu kijanye n'amacakubiri urumva kudahana dushatse kuvuga yuko ibintu nk'izo pankasaje kuvuga cyangwa abandi babona bose hariho abantu bapfa mugabo ntihagire nta guhana kuriho ibyo bintu nibyo bakwiye kwicarira bakaraba ingene byovaho murazi nsubiye ku majambo ya gwagasore nkuko nawe nyene yaraheje kubishikiriza intwaro zitwara ubu buraba ibyo gwagaso yavuze avuga ati ahatagira ubukuru nyabwo ntihagira itekanitekane ahatagira ubukuru nyabwo nta majambere haba
ahatagira ubukuru nyabwo nibyo bica biza byo kudahana kuko uhana ntaba agifise ubwo basha bwo guhana kuko abari mu makosa nawo urumva ikindi naco nuko nukuraba abanye politike ko tubona
sozera mushyana he
ikike mu Burundi n'ikintu abantu baje kuronderamo akazi murabona abanye politike bubu ni bashobora kuvuga bati reka dukorera igihugu turiko tutunganya imyuga yacu ibyo twigiye ugasanga umuntu yarataye umwuga aja muri politike akicara akavuga ati jewe leta itampaye ntaho mfise nja nta kazi mfise nshobora kurondera sinshobora kuyitunga ikindi naco no wandaniriza ko nibuta ngaha nicerekeye ikintu kijanye n'ivyo gushira mu nzego ibintu by'amoko iyo zarusha turasavye abo bagomba kuganira yuko ico kibazo cyo gushira ubwoko imbere turasavye yuko ico kintu bogikuraho kuko uno munsi abantu bashira ubwoko imbere kugira bashike kuvyo bashaka
ico ni kibazo gihambaye cyane gose gisubiza inyuma igihugu
nta gihugu na kimwe ku isi nta na gihugu na kimwe ku isi batunganya intwaro batwara ari uko bavuga bati amoko nituje hamwe tugabube ibyo bintu biri
yego reka mushiga ntahe in the France duhe akanya ndabona katujanye
ibyo bintu bivyeho n'ukuri
urakoze reka duha kanya Emmanuel nawe agirica buze Emmanuel mwe bibe neza murafite kibazo murafite cyumviro
nafite kibazo nataka kubaza sangara kimbaye
yego
yabuze ko umuro yabonanye no muhuza ngo akabizeza ko azabatumira ngasinare agitangura none biramutse bibaye ibyo byiyumviro ko umuhuza atabatumira ngasinare akabatumira buri muntu ku giti cyiwe ukwe ukwe ahari barashobora kwita ubwo butumwa none cya kabiri ko none umuhuza agendera ku nama y'abakuru b'ibihugu bakoze bakora ba East Africa bavuga ko abantu bagomba kujya mu biganiro ari abantu batagira ibintu bagirizwa none muri sinarege niba harimo abantu bagira icyo bagirizwa bakanga gutumirwa ngurunani na sinarege cyangwa se ugurunani sinarege rukaba rusazwe na leta y'u Burundi ese barashobora kwihangana bagatumirwa umwe umwe bakaza mu biganiro kugira ngo hataza kugira ngo bakomeze bitwaze ngo banze gusumirwa banze gusumirwa kandi leta nta kintu bakora kugira ngo nabo ibasikire baze mu biganiro n'abantu bamwe na bamwe batagira icyo bagirizwa n'ibisinga
urakoze Emmanuel kaduhe ijambo reka Pancras tuguhe ijambo wishure ibyo bibazo bibajijwe na Emmanuel mukanya gatoye cyane rwose amasegonda 40
Emmanuel avuze ati abategura ibyo bagirizwa nibo bogenda yarusha akavuga yuko senareze itazwi n'abihagiye ubutegetsi bw'ibujumbura ko kuri iyo mvo senareze irashobora gutumirwa yarusha nagomba ndamumenyeshe yuko ejo bundi abagize ngo bakuye Dr. Jean Benani mu burongozi bwa Rudibunyakuri ibyavuye mu ikoraniro kaminuza ryabo ryashitse mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati itariki 2023 hari ku munsi wa mbere z'ukwezi kwa gatanu ariko abo bantu twasanze batumiwe yarusha itariki 20 mbega ngaho twovuga yuko hakurikijwe amategeko yahe batumiwe gute n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati butari bwabamenye
mufite amasegonda 40 mu kwishura ibibazo byabajijwe na Emmanuel wakoze
nibyo ndiko ndamwishura kuko ariko avuga bemewe n'amategeko urumva yuko abo bantu batumiwe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati butararanka n'icyegeranyo cy'inama yabwo iyo bariko baravuga amategeko hariho ugwaruka ruhurikiye muri ADC 2 rwatumiwe iyo ADC 2 ko twamaze imyaka irenga 3 iyo leta nyene ivuga ko itayemera iyo yatumiwe bigenze gute hakurikijwe amategeko yahe ariyo nibaza yuko ico abantu bakwiye kumenya nuko mu gihugu hadutse ingorane mu gihe mu gihugu hadutse ubwicanyi muri ko buraba nta yindi nzira ishoboka atari inzira y'ibiganiro bidakumira ubuze rero ngo senarede ntibaze sinarede nabicanye sinarede nabapuciste ngaha kibazo kiba gihari no kuvuga kuti none ga ubwo butegetsi gushaka ku inganda ziguma zitikira gushaka yuko hama imvureka mu gihugu cyangwa gushaka
kwa ndabona kanya kariko katujana mushya na
Pankas leka gira abone ku muti hagomba kuba ibiganiro muri byo biganiro sinarede tegerezwa kuba ifise kibanza cyiteka kugira ngo hagire umuti urama
tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite ubundi bunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika. Vincent mwiriwe neza?
Mwiriwe mwiriwe
mwiriwe murafite ikibazo murafite icyumviro
bose? Ego ndamuka n'abatumire bose mwatumire ko barishe ibibazo barabakengurukire.
Eh barakumva
ego
duga ku ijambo
aramutseneza n'arore za Pankras
barakumva duga
ego nashaka kuvuga cyane cyane kuri ibi biganiro biminije kuba ako je ndabona yuko ndaze ingene namwe nabandi bavuga ndabona ko mwinga bintu bizo bamwe cize ariko nashimiye mu buta cyane cyane kubona yarashoboye kuvuga ari impande zose ndabona ko yagerageje kugira akigo ndabona baze Pankras bega Pankras mu gihe ibiganiro biko bira hamwe atogira ikivamo mwebwe inyishu y'ibibazo mubona izo kiva hehe hanyuma je ibibazo yuko hanini abanyepolitike b'igihugu cyacu cy'u Burundi baba muri opozisiyo cyangwa batari muri opozisiyo turifuza yuko turonka abanyepolitike bakunda igihugu kandi abanyepolitike bo muri opozisiyo si abanyepolitike misanzwe tuba dukwiye kubona ko ari abanyepolitike bazi n'abanyepolitike b'umugambo uri ku butegetsi nabo nyine dukwiye kubona ko ari abanyepolitike bazi mu bindi bihugu opozisiyo ni urwego ruhambaye cyane mbere n'imigambo iri ku butegetsi yiyegereza cyane kuko umugambo uri ku butegetsi usanga kenshi na kenshi ubona ko umenga byose umeze neza opozisiyo rigaheze rigafasha cyane cyane mu gihe hari ibitagenda neza mu gihugu rero nayo ko dukwiye kuronka abanyepolitike cyane cyane bakunda igihugu gusumbaho usanga bamwe babona abandi ku meza
ntibagakwiye kuba mu gihugu. Vincent reka duhe reka tuba akanya abashinga ntabe baguhe inyishu kuri icyo kibazo n'ikibazo gihambaye cyane rwose. Vincent ati abanyepolitike bakwiye gukunda igihugu baba ari muri opposition cyangwa bari muri leta. Professeur Deogracias Nkinahamira Vincent aravuga ko mengo nta kizero bafite no kuri ivyo biganiro n'ivyimvira ashikirije mu kanya gatoyo cyane rwose. Mwese mufise iminota 3 amasegonda 40.
Ego cyane n'ukuri ndakunyarukiriza rwose je nyoze yuko mu by'ukuri ibiganiro nibyiganirije ko bihuza abantu mu ndetse kavuga icyo yiyumvira kandi urabona birahari kandi biraba Abarundi bose. Uwoba yibaza ko atari mu cyangwa ashaka ibiganiro bindi by'iruhande ni uguheza akavuga igituma n'ingene yashaka ibyiwe byenyine wenyine yuko yafise icyumviro sekiriza kitari icyo Abarundi bose bashobora guhurira ko kandi nagenda kubwire n'ukuri ubundi aho tugeze turakwiye kurengana ibintu byo gushaka kugabura ibintu by'ubutegetsi duciye mu ngorane mu kwicana uwazati ninde yishe ariko aratera amagerenade mu muganda ninde ariko aratera amagerenade y'icanga icyo hirya no hino ninde
yego reka duhe ijambo na idefense nawe nyene mushya ntahe de gracias idefense rwema amasegonda 30.
Okay
gome ibyo by'uko abanyepolitike bo ja mu biganiro bashaka kurondera inyungu z'abanyagihugu ni byiza nizo tubona ariko rero murabona muri iki gihe biragoye nk'uko nabivuze biragoye kugira abanyepolitike bacu tumenye yuko by'ukuri ari byo ariko bararondera kuko bamwe washaka n'abantu bazwi bamaze igihe kinini muri ibyo za politiki y'u Burundi bagiye muri za rusha ya mbere
mu kanya gatoyi reka
bashaka rero yuko niho bari ikintu nabonye nibindegure barabe bavuga ati ikitagenze neza muri
cimpaye abantu ntibizeye abanyapolitike bakavuga ko menshi bari kwarondera ibiti byabo mu basubiza iki abafite ayo makenga
niba ze yuko ibyo sibyo mbega
uranyarutsa ufite amasegonda make cyane gusa
urumva gihe kare umushinga amateka nka pio ntavyo hanyuma yari umukuru w'inama nshinga amateka icyo kibanza nticyari gikwiye iyo aba ari karagwanira ibiti yari gukoma
amashinga akavuga ati Pankras cyumpaye urakoze cyane gusa kukanya waduhaye tugushimiye nawe professeur Rode Gracias nkinahamira Ildefonse Rugema ndagushimiye nawe mwakoze cyane rwose kuba mwashoboye kuza mu kiganiro mugaduha ibyimbere byanyu kubyerekeye utwigoro tw'amahoro mu Burundi turashimiye abanyuwanyu radio ijwi rya Amerika turashimiye na engineer hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kugiranya ibiganiro mugira amahoro mwese nimugoroba mwiza.